እንግዲህ ኒውስዊት አሜሪካ mu Burundi no mu Rwanda mu biganiro byacu by'ikinyarwanda n'ikinyarwanda tuvugira mu Burundi ku metero 19 ni metero 22 ni ku mirongo migufi mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu mu dukurikira no kuri Facebook VOA radio yacu mwiriwe neza inshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe na makuru
abantu bisha cyane cyane muri bihugu dutoye muri Afurika usanga ari wari ikibazo.
Uyo ni Jean Bosco Mutangana umushikiriza manza wa Republika mu Rwanda avuga kubagirizwa ibyaha bya genocide bakiri mu kinyegero mu bihugu byo muri Afrika yabitangaje mu kiganiro we hamwe n'umushikiriza manza mukuru w'urwego MICT kwasubiriye imirimo ya Sentare Mpuzamakungu mpana byaha bahaye bahayitangaza makuru turavuga no ku birori byo kugurura ibikorwa by'ihinguriro rikora imodoka rya Volkswagen mu Rwanda akungino z'umusugira wa 13 z'igikombe cy'isi yose kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusiya. Inchamake y'amakuru yo hijyana hinyino tugira tubashikirize Perezida w'igihugu cya Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'abagwanyi butegetsi biwe bateye uno munsi kwa gatatu ikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano.
Kremlin na White House bumvikanye kunama hagati ya ba President Vladimir Putin na Donald Trump ishobora kuba mu kwezi gutaha mu Burayi.
Uyu munsi ugirira uno munsi kwa gatatu ugirwa 13 w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusiya. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku nkuru iyo muri Afrika. Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'abagwanya ubutegetsi biwe bateye uno munsi kwa gatatu igikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano azoja mu ngiro mu kiringo c'amasaha 72 yimirije. Amasezerano yemejwe na leta inyuma yuko Perezida Kiir n'uwo badacana wa Riek Machar bagiranye ibiganiro amaso mu yandi ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum. Ayo masezerano saba kandi iyogurwa ry'imihora yo gutanga ifashanyo igenewe abanyagihugu kurekura abanyororo no gukura inteko mu birindiro zirimwe ku mpande zose. Torokanizo ry'amakuru rya leta ya Sudani Suna rimenyesha ko inteko z'umuryango w'ibihugu vya Afrika n'inteko z'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko zizogenduza ukugenewe amasezerano yo guhagarika ingwano zo bariko arashigwa mu bikorwa. Amasezerano yatewe ku igikumu kandi nabayoboye iyindi mirwi igwanya ubutegetsi. Amasezerano ategekanya leta nshasha y'ubumwe izotwara mu kiringo c'imyaka 3 inyuma yaho akazoba amatora. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Sudan A Dirdiri Mohamed Ahmed.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kremlin no kuvuga presidency y'u Burusiya iratangaza ko yarangije kumvikana na White House presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunama hagati ya ba president Vladimir Putin na Donald Trump bazahurira mu kindi gihugu kitari u Burusiya kitari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kremlin yabitangaje mu gihe umujyanama wa President Trump mu birebana n'umutekano John Bolton ari i Moscow mu biganiro na President Putin n'abandi bategetsi bo mu Burusiya. Abakuru b'ibihugu byombi bashobora kuzahura aruko President Trump avuye mu nama ya NATO izaba ku itariki ya 11 na 12 mu kwezi gutaha n'uruzinduko ateganya kugirira mu Bwongereza ku itariki ya 13 y'ukwa 7. Umwe mu miji ya Vienna na muri Autriche na Helsinki umurwa mukuru wa Finland niwo ushobora kwakira inama Putin Trump. Umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burusiya ntiwifashe neza muri iki gihe, President Putin yabibwiye John Bolton, niko umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru.
Tugaruke muri Afrika aho buramatari w'intara ya Plateau iri hagati muri Nigeria Simon Lalong yasubiyemo igitigiri cy'abantu bapfuye mu gutana mu mitwe kwabaye mu mpera zindwirangiye hagati y'aborozi b'abayisilamu n'abarimyi b'abakristu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri nyuma y'uko abonanye na president wa Nigeria Muhammadu Buhari, uramatari Simon Lalong yatangaje ko uko gutana mu mitwe kwahitanye abantu barenga 200. Abategetsi bavuga ko igitigiri cy'abapfuye ku munsi w'Imana ari 86. gutana mitwe gufatiye kuikoreshwa ry'ubutaka kumaze igihe kirekire hagati y'aborozi n'abarimyi mu gice cyo hagati muri Nigeria kwaba gushobora kwiha inkumbi kurusha umugumuko w'umugwi intagondwa z'abayisilamu Boko Haram umugwi maze guhitana abantu barenga ibihumbi 200 mu ntunga mu kiringo kiri munsi y'imyaka 10 ivyo biriko bituma abantu bakurikiranira hafi kurushiriza kugene president Buhari avyifatamwo mu gihe yimirije gusubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora Nigeria mu matora yo mu mwaka uza. Buhari yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2016 mu kwemerera abanyanigeria ko azozana umutekano mu gihugu. Nigeria ikiyemo ibice bifatiye ku idini abanya Islam bagwiriye mu buraruko bw'igihugu mu gaba Kristo bagwiriye mu bumanuko bw'igihugu.
Ijwi rya Amerika. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ararega abayoboke ba Grace Mugabe umugore wa Robert Mugabe biyita G40 cyangwa se G40 ko aribo bari inyuma y'igitero cyahitanye abantu babiri muri mitingi ye ku wa gatandatu ushize mu mujyi wa Bulawayo mu majyepfo y'igihugu. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye na radio y'Abongereza BBC asobanura ko abo bantu ari abashatse ko Grace Mugabe asimbura umugabo we ku butegetsi bwe mu mwaka ushize ariko birabananira. Itsinda G40 rigizwe n'igice kimwe cy'ishyaka ZANU-PF rya Robert Mugabe na Mnangagwa. Nta muntu urafatwa kugeza ubu mu rwego rwa nkete. Polisi yasezeranije igihembo ku muntu wese uzatanga amakuru afatika ku bakekwa muri kiriya gitero cyo muri Bulawayo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri kumukurikirana igikombe cy'isi yose mu Burusiya uyu munsi kuwa gatatu gira wa 13 mu nkino z'uno munsi mu mugwi F ubu Sweden bwatsinze Mexico ibitsindo 3 ku busa. Ibyo bitsindo byinjijwe n'abakinyi Ludwig Augustinsson ku munota 50, Andreas Granqvist kuri penalty ku munota 63, n'umukinyi wa Mexico Edson Alvarez yinjije igitsindo mu igori giwe ku munota 74. Naho ruko ivyo bihugu byombi byunguruje mu nshuro ikurikira u Sweden n'amanota 6, Mexico n'amanota 6 yamara u Sweden nibwo bwarangije ubwa mbere mu mugwi F burimwo kubera bwinjije ibitsindo byinshi kurusha Mexico mu mugwi wenyene F. Kandi Korea yepfo yatsinze Ubudagi ibitsindo 2 ku busa. Naho ruko iyo migwi yombi yasezeye mu gikombe c'isi yose kiriko kibera mu Burusiya. Iyo migwi uko ari 2 yarangije n'amanota 3. Ukuvamwa ku Budagi vyatangaje abantu benshi cyane. Tubibutse ko Budagi ari cyo gihugu cyatsinze igikombe c'isi yose giheruka cabereye muri Brazil mu mwaka wa 2014. Mu nkino ziza kuba mu kanya gatoyi mu mugwi E, Brazil iza guhura na Serbia mu gihe u Swiss buza gukina na Costa Rica iza yarasezeye muri iki gikombe c'isi yose cy'uyu mwaka nyuma yo kwitsinzwe inshuro 2 na Brazil na Serbia.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mujye no ku rubuga rwacu Facebook naho mukurikire aya makuru mu gihe turimo tuyabagezaho. Ni kuri VOA Radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICTR rwari ruri Arusha, Serge Brammertz yatangaje ko hari icyizere ko bamwe mu bamaze imyaka myinshi bihisha ubutabera kubera ibyaha bya genocide baregwa bazatabwa muri yombi. Yabivugiye mu kiganiro we na mugenzi we Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, bahaye abanyamakuru i Kigali. Eric Bagiruwo Busa yagikurikiye.
Ku rutonde rw'abahigwa n'ubutabera mpuzamahanga ku bw'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi bakekwaho uruhare mu 1994, harimo umuherwe w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga, bwana Protais Mpiranya n'abandi bamaze imyaka isaga 20 bitazwaho baherereye. Mu kiganiro impande zombi zahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu, bwana Serge Brammertz, umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera i Arusha muri Tanzania, yavuze ko nubwo bigoye kwemeza igihe ntarengwa bagishakishwa bazafatirwa, ngo hari icyizere ko bashobora kuzatabwa muri yombi.
Aragira ati,
turi kubakoraho iperereza tugenda duhindura uburyo bwo kubona amakuru ajyanye nabo bakekwaho ibyaha kandi birumvikana ko ntashobora kuvuga igihe ntarengwa bazaba batawe muri yombi turabizi ko bariya abantu bamaze imyaka myinshi barihishe tuzi ko hari uburyo bwinshi bakoresha tuzi ko hari ababahishira tuzi ko habaho kubatera inkunga rero rikomeje kuba ihurizo rikomeye ridashobora guhita rikemuka ariko tubaye tutizera ko hari impinduka zigaragara zo kuba bakekwaho batabwa muri yombi ntitwagombye gukomeza tubitakarizamo ku ruhande rw'u Rwanda nabo bagatangaza ko gukurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside bigenda bifata indi sura nziza kubera imikoranire n'ibindi bihugu bagiye babarizwamo gusa ngo haracyari indi mbogamizi itoroshye ku bari mu bihugu cyane ku mugabane wa Afurika bwana Jean Bosco mutangana no umushinjacyaha wa Repubulika
abantu bisha cyane cyane muri bihugu bitoroye muri Afurika usanga ari ikibazo kuko ho ibipaka ntabirima unagenda akisha amashyamba kabo ashobora gushyira itangazo kwa yapfuye ariko ikigaragara ni akenshi tubona amakuru ari uko abantu bakoze movement bagiye ariko iyo umuntu agiye ahantu hamwe mu ishyamba mu giturage ntaho pe akazi adasigaza biragoye kugira ngo uzamenye amakuru ubushobozi bwo wasereje icyo gukora ni iki ni uko ubwo bushobozi bureba ibyo byose turimo.
Indi ngingo muri iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru batinzeho ku mpande zombi ni y'umucamanza mukuru w'urwego MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Sinumwe sikabiri bwana Theodore Meloni yamaganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abaharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubera kurekura bahamijwe ibyaha bya jenoside baba barangije bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo. U Rwanda rusanga ibyo bidahagije ahubwo biteye impungenge. Bwana Johnson Businge ministri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ubwo yararusha mu minsi ishize yatangaje ijwi rya Amerika ko asanga bafungurwa nta mpinduka ku byaha bahamijwe
cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo nta kwicuza nta kumenya ko bakoze nabi nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo umusanzu batanga n'uwo kongera gushwanyuza abanyarwanda n'uwo guhakana jenoside n'uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi nk'ibyo byatumye u Rwanda rugeraho rwageze mu 1994.
Asubiza iby'iki kibazo umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT bwana Bramets yirinze kugira byinshi akivugaho kuko ngo ibikorwa biri mu bubasha bw'umucamanza gusa nabasanga hari byagombye kuba bishingirwaho mu kurekura bahamijwe ibyaha.
Well, if someone wants to benefit from this specific decision to leave the prison earlier, then
ati nibyo igihe umuntu akeneye amahirwe yo kuva muri gereza mbere ku cyemezo kidasanzwe yagombye kuba hari ibyo yujuje kandi yashyiriweho. Aha niho ikibazo kiri. Urwego mpagarariye rwakomeje kubirwanya cyane ibyo byo kurekura abantu nta kigendeweho. Twatanze ibyifuzo ko hari byakurikizwa mu rwego rw'amategeko muri uru ya rukiko kandi impaka kuri icyo zirakomeje. Mu minsi ishize kandi hari amakuru yasohotse mu bitangazamakuru ku Rwanda rusaba ko umucamanza Meron atazongererwa indi manda igihe indi yazabirangiye. Itangazamakuru ryashatse kumenya icyakurikira ku ruhande rw'u Rwanda igihe bwana Theodore Meron yakomeza indi manda. Ni ikibazo bwana Jean Bosco mutangana umushinjacyaha wa Repubulika asanga kirenze ubushobozi bwe kuba yagira icyo akivugaho akabiharira inzego zibishinzwe. U Rwanda rukifuza ko mu gihe hajya habaho kurekura abo bamaze bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo narwo rwajya rugishwa inama. Kuva urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania rwatangira kuburanisha ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, na nyuma yaho rusoreje imirimo igasigara mu maboko y'urwego MICT, harabarurwa bagera muri 16 bamaze kurekurwa. Bagira ubusaba ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika tukivuga kuri ibyo ngibyo by'ubutabera, Theodore Tabaro ni umunyarwanda akomoka mururu muri Rusizi hahoze ari muri Cyangugu, ubu ngubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, yakatiwe gufungwa burundu kubera ibyaha bya jenoside byamuhamye mu gihugu cya Suède. Afite ububasha bwo kujurira icyaha cya burundu, nako igihano cya burundu mumbabarire, mu by'ukuri hariya muri Suède ntabwo gishobora kurenza imyaka 18. Theodore Tabaro rero yakoraga imirimo ye bwite kugeza mu 1994, nyuma yaje guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aza kugenda gutyo aza rero kugera muri Suède bari baramuhaye n'ubwenegihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi yafunguye ku mugaragaro uruganda rukora imodoka za Volkswagen izo zizajya rero zikorerwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Uru ruganda rwa Volkswagen rwatangijwe mu Rwanda ruzajya ruteranya ubwoko bw'imodoka bugera kuri butanu. Izi modoka ni nazo zamuritswe aho uru ruganda rukorera mu cyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Imodoka zamuritswe zizajya ziteranyirizwa mu Rwanda harimo Volkswagen Polo ni nayo igura make mu zamuritswe uyu munsi. Igura amadolari y'Amerika 23,481, ni ukuvuga asaga miliyoni 21 mu mafaranga y'u Rwanda. Imodoka igura menshi mu zamuritswe uyu munsi ni Volkswagen Monto igura amadolari y'Amerika 48,000 n'ijana 58, ni ukuvuga asaga miliyoni 41 mu mafaranga y'u Rwanda. Afungura iki kigo, Perezida Kagame yavuze ko iki kigo ari intambwe nshya y'urugendo rw'impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda na Afurika, kikaba n'ikimenyetso cy'uko Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange bakwiye ibyiza aho guhora bahendwa n'ibyakozwe.
The facility undoubtedly represents a new chapter in Rwanda's journey of economic transformation.
Perezida Kagame aragira ati ni ukorohereza mu buryo budashidikanywaho ibihe bishya by'ubukungu u Rwanda rwinjiyemo, urugendo rw'impinduka z'ubukungu mu Rwanda, ariko harimo n'uruhare rwa Afurika muri rusange. Ni amateka meza. Mu minsi iri imbere tunafite ihuriro ry'ibihugu bigize Afurika yunze ubumwe nyoboye kuri ubu. Bizaba byiza kuvuga kuri iyi nkuru nziza. Icya mbere ni uko atari uguteranyiriza imodoka zikozwe neza aha, hari no kuzabona abaguzi benshi. Kuziteranya ni kimwe mu bigize ishoramari, hari no guhugura abantu, gucuruza neza no guhanga udushya. Uru ruganda ruje gukemura byinshi ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda. Minisitiri Uzziye Ndagijimana ushinzwe imari mu Rwanda yabwiye Radio Ijwi rya Amerika bimwe byitezwe kuzaboneka muri uru ruganda.
Uruganda nk'uru rufite akamaro kanini mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Hari nko guhanga imirimo, kuzana ubumenyi bushya mu rwego rwa tekinike, ariko nanone uruganda mu bikorwa rukora mu mafaranga rwinjiza havamo n'umusoro wa leta.
Ese hari icyo nka leta y'u Rwanda izafasha ku buryo noneho n'umuturage uciriritse nk'abakozi ba leta ku buryo yabasha kuza guhahana?
Ndakeka ko bateganya kugira imodoka z'ibyiciro bitandukanye, kuva ku ziciriritse izo hagati n'izihenze, ku buryo abasanzwe bafite ubushobozi bwo kugura imodoka bafite amahitamo.
Ariko iri soko ntabwo ririba u Rwanda gusa.
Oya, bashobora no kohereza no mu mahanga, ariko bahereye cyane ku isoko ry'imbere mu gihugu. Ikindi barimo kuvugana n'amabanki kugira ngo banki bumvikane uburyo bakorohereza abaguzi, abantu bagura imodoka bagenda bishyura buhoro buhoro.
Uru ruganda rurateganya kuzakaza abantu bari hagati ya 500,000 kugeza ubu rwatangiye kumurika ku mugaragaro izi modoka, ndetse bakaba banakangurira abaguzi kuba baza gusura izi modoka. Serge Kamuhinda, umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya Volkswagen mu Rwanda.
Icyo twashishikariza abantu ni uko baza hano bakadusura muri Special Economic Zone, tukababwira ibiciro bakanareba izo modoka.
Abantu bashobora kuvuga ati twakwishyira hamwe tukagenda tucyura buhoro buhoro, ibyo bizashoboka?
Nibwo tugitangira imirimo yacu hano. Icyo dushaka ni ukohereza abantu bose kuba batwara imodoka nziza kandi nshyashya, ibintu byose bizarebwaho.
Umuyobozi w'uru ruganda mu Rwanda, Rugwizangoga Michael, yavuze ko usibye kugurisha imodoka ku bazifuza mu Rwanda, hari n'izindi serivisi zirimo gukodesha imodoka ibigo bya leta n'iby'abikorera, bazanashyiramo n'uburyo bwo gukora nka taxi voiture, umuntu akajya ayikoresha ku masaha cyangwa ku munsi. Umwaka utaha kandi uru ruganda ruzatangiza uburyo bushya bwo gusangira imodoka ku bantu benshi, aho umuntu azajya afata imodoka kuri sitasiyo ya Volkswagen akajya aho ashaka kujya, yarangiza akaza kuyisiga kuri sitasiyo imwegereye. Uru ruganda rwatangijwe rwari rumaze umwaka rutegerejwe na benshi, kuko abantu bumvaga ko ibiciro by'izi modoka bishobora kuzaba ari bito ugereranije n'imodoka zitumizwa hanze. Gusa benshi mu bari mu gikorwa cyo gutangiza uyu muhango ntibatinye kuvuga ko izi modoka zizagurwa n'ubundi n'abari basanzwe bafite ubushobozi bwo kuzitumiza hanze. Uru ruganda rwa Volkswagen rusanzwe rukorera muri Afurika y'Epfo, Kenya na Nigeria. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, bamwe mu bapolisi b'inyamiramabi bavuga ko batararonka ibitabo mpanabyaha ni kigenga uburyo ibyaha bitohozwa, bakavuga ko bagikoresha bishasha. Mu bushikiranganji bw'ubutungane baremeza ko ico kibazo bakimenye, ndetse bagasaba ko imanza zitarahabwa isango zosubirwamwo hisunzwe ibitabo bishasha. Abakora mu gisata c'ubutungane nabo basabwa kugira akigoro bakarondera ivyo bitabo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Igitamana vyacu mu Burundi gishasha cyajwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 29 kwezi kwa 12 umwaka w'2017 ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa naco cyajwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 11 ukwezi kwa 5 umwaka w'2018 gushika no musi bamwe mu nyamirama b'igipolisi ari bo ba OPG baracakoresha ibitabo vya kera Bernard Dondo wabike umwe mu bategetsi b'umushikiranganje b'ubutungane arabishingira intahe
kewe anofise de police judiciaire yarantere fonye tube turaganira sur un dossier d'amineur yari en cours hanyuma ndamuriana ndamubwira nti raba article stereo muri code pénal de 2009 iraguha isiguro ico kibazo mbaye amarabwira yuko iyo code pénal vraiment atayizi muri commissariat yari parakorera ko babandanye bakoresha l'ancien code pénal
kuri ico kibazo Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Republika mu Burundi nawe nyene aravuga ko bishika hagakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira nica asaba bakorera mu gisata c'ubutunga
sababu peji gusa kwariwa naba substitute mu maparkire wasanga tegeko yarasohotse ariko ugasanga bariko bakoresha les anciens codes bashaka kuba gusanga byarashitse no saba yuko aho batarafixe imanza bo bikosora hakiri kare ntagira umuvoka azohapa hadufatira kubera yuko le code yaba penale cyangwa yaba de procedure penale ari suka y'umu peji n'umu OMP kwese turahamagariwe kugira kiko rumwe wese akayirondera hijya no hino akayironka nta muntu yo cagira ugwitwazo ngo je ivyo ntavyo nzi ngo nta abaprocureur barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozirondera izo code aho bishoboka bakagirira ibintu by'amafotokopi bakabibashikiriza
Emelo Antine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane arafite icyo abwira uba polisi bakora mu gisata cy'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi kubijanye n'ivyo bitabo bishasha
aba police mu bisanze aho ibere promulgate zose inspection generale ya police yacisaba yuko tubaha ama example barabahaye DK bashaba no kuri flash bahe aba opedero je ni bata yuko umuntu mubwira ki adresse kuri inspection generale ya police kozi ya kode zirakomemora ziko mu minsi heze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu biri muko bitari before yuko rero abanyagihugu abantu administration aba polisi hari ibintu byinshi byahindutse birabuzima bwa bene gihugu birabuzima by'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuye muri kiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko
bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya Karusi baremanga ko ibyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya wari wose kimwe mu byahindutse mu gitabo kigenye n'ivyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mu joro atamutaye umushikiriza manza bafise ikaba rimwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aharanira agateka kazina muntu ikarusi Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijya Amerika
urakoze Fidel Antoine ihagarikwa aha kigwa muri antu ngabantu kukibuga c'indege ca Bujumbura ni hato ivyo vyashikirijwe n'umu Tanzania kazi ahagarariye ujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu gihugu ca Tanzania yabivugiye kuri uno wa gatatu mu nama igiri ya 44 yerekeye ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu muryango wa Afrika y'Useruko iri kibera mu gisagara ca Bujumbura ibindi twumvirize Evariste Nzikobanya
Yonama yuguruwe kuri no wa gatatu n'uririmbo ruhayagize umuryango uhurikiye mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko umuyobozi mukuru mfata kibanza bw'isatagijejwe byo gutwara abantu n'ibintu akoreshejwe indege mu Burundi Deus niyo nkuru yabwiye abamenyesha makuru intumbero y'iyo nama
intumbero yo gutunganya inama mu Burundi biri mu ntunganyo isanzwe hari yuko buri mwaka tugendera ibihugu bibiri tuka rabira hamwe aho tugejeje gushira mu ngiro ibyo tuba twarumvikanye mu kubahiriza amategeko ajanye no korohereza abakoresha ibibuga by'indege bose baba abantu canke abarungika bakongera bakakira ibidandazwa byabo ikaba ari inama kwicarana tukarabira hamwe umwe wese ahagejeje hanyuma tugahanahana impanuro tukahanahana n'ubuhinga kugira ngo ibintu bitere bigenda neza ku kuneza y'abakoresha ibibuga by'indege bose
abayitavye bavuye mu bihugu bibanyi basanga ikibuga c'indege ca Bujumbura hari byinshi kibuze ahambere naho kwakira ingenzi zivuye mu mahanga ziba zifise ibibazo vy'amagara no mu Tanzania kazi akorera ku kibuga c'indege citiriwe Julius Nyerere yigeze kuramutswa igihugu ca Tanzania Mwana Juma Kombo anahagarariye muri iyo nama ujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege muri ico gihugu ari mu badumya gatoke ku bibanza bitatu avuga ko bidakwiye Mufaso Nkombo avuga ati ibyo bibanza byo kwakiramwo abagize ibibazo by'amagara ni bike ni intebe zitarenga zitatu imwe yononekaye murabona ko hoca haba ingorane icyo ni kibazo ababijejwe bakuriye gukora ibishoboka byose kugira ngo gitorerwe umuti kuko murabona ko ari ahantu hakenewe cyane ari kindi abo bitavyo nama ya 44 y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko babona ko ari kibazo nahashikira abantu baba bururutse indege canke abagira bafata urugendo naho nyene bavuga ko ari hato bagasaba ko ugira igikozwe
serikali ya Burundi yasa katika upande wa sekta hii ya usafiri wa anga
kuanga Mufaso Nkombo arongera akavuga ati dusaba leta y'u Burundi kugira icikoze muri kino gisata cyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege kwagura ikibanza ingenzi zigira zifate urugendo canke izishitse cagurwe icibonekeza nuko hani Bujumbura hazi indege nyinshi zirashobora kongerekana zikazana ingenzi nyinshi amwe hogira igikozwe
ndege
Deusi niyo nkuru umuyobozi mukuru mfata kibanza jejwe igiruja n'uruza akoresheje indege mu Burundi aremeza ku kibuga c'indege ca Bujumbura kitikwije naho hari bimwe bimwe byakozwe mu ntumbero yo kwakira neza ingenzi akavuga ko mu mugambi wa kazoza wo kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura aho hose harakahaze hazokosorwa
atwo nababwira yuko hariyo n'imigambi yo dufise kubyo twasanze bidashoboka kubera ubuto bwaho twakirira abantu turafise rero mugambi w'ukubaka inyubako nshasha ingenzi zakirigwamwo kugira ngo noneho turonke ibibanza byagutse umwe wese kubijanye n'ibyo arimwo ashobore kwagukirwa n'ibyumba bitari bihari bikoregwamwe ibikorwa bimwe n'ibindi bishobore kuboneka kandi uwo mugambi turizeye ko mu gihe kitatebye cyane uzoja mu ngiro maze akarusho kakagaragarira maso y'abantu bose
ibihugu bya Sudani y'epfo n'u Rwanda ntivyitavye iyo nama y'iminsi ibiri igiri ya 44 kubijanye no gutwara abantu n'ibindi hakoreshejwe indege mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kumvo zitamenyeshejwe Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ejo kwa kane ni wo munsi wa nyuma mu majonjora mu matsinda niko se fide ubu ngubu abamaze kugenda muri kimwe cy'umunani wabatwibutsa
yego ni Uruguay, Uburusiya, Ubufaransa, Croatia, Ubwongereza, Ububirigi, Denmark, Argentine, Mexique, Ubusweda, Portugal na Espagne
none garuka ku Budage gato yakubera ko gutsindwa kwabwo kuvamo bwavuyemo kandi bufite igikombe cyisi muri iki gihe bwagitwaye mu 2014 ni gitangaje
byatangaje abantu benshi cyane ni byatangaje abantu ariko sijya mbere igihugu cyatsinze igikombe kivamwo mu nkino zo mu ntango ariko ku gihugu cyo Budage byatangaje cyane gusa
kandi bwanatsinzwe nabi
katsinzwe nabi Korea yepfo mu nkino z'imbere yaho yari yakubiswe yatsinzwe atana hamwe yigeze itsinda yaza yanasezeye
twibutse rero noneho imikino ubu ngubu igiye kuba mu kanya gato ya mu minota nta nubwo ari minota ahubwo ni mu munota umwe rukumbi
yego ni mu mugwi F Brazil za guhura na Serbia Uswisi buhure na Costa Rica zarasezeye yoyo
n'umuhango n'umukino w'umuhango
yego Brazil itegereza ikeneye inota rimwe kugira yunguruze Serbia itegereza gutsinda no Uswisi nibaza ko bukeneye inota rimwe
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero nahangaha aya makuru ahumurije kuri mikoro mwari kumwe
na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane murakarama yego
mubandanye mukurikirana n'ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika